Muri ico kiganiro umunyamabanga mukuru wa CSIB yibukije ko intumbero nyamukuru ya radio CSIB FM Plus ari ugushigikira abagwizatunga b'abanyamahanga n'abarundi mu gutangaza ivyo bakora hamwe n'ibindi bintu bifitanye isano. Denis Bimana yemeje ko intangamarara yavuze kuri iyo radio ku itariki ya 18 ukwezi kw'icyenda guheze yaciye kubiri n'umurongo ngenderwako wayo.
Twiyevuge aho duhagaze nk'abaserukira ishyirahamwe ry'abagwizatunga n'ubudandaza mu Burundi kwaciye impande y'intumbero yacu tubikoresheje amategeko twaciye impande y'itegeko ritugenga. Ubu rero novuga ko twatanguye kuvugana n'abayoboye urwego CNC kugira barabe ko bocinwa n'ingufi hanyuma tukugurura.
Imbere yo kugurura nshimiye Imana afite icyizere
kandi nibaza nabo nyine n'ababyeyi twisiguye bakabona n'ingene ishambre do commerce itunganijwe nsanzwe ndi umuntu yemera rwose ndizeye ko nabo nyine nzo basigurira bakabyumva. Jewe naraciye mu manegosiasiyo imyaka myinshi iyo batarashika ku nyishu nyayo si byiza kubivuga ariko nibaza ko tuzokumvikana. Ariko si byiza ko novuga ibyo navuganye n'umuntu onaka twaravuganye kugira tuzoheza tuvugane habonetse inyishu itomoye.
Mu kurindira iyo nyishu umunyamabanga mukuru wa CSIB atekanye ibihano
kuko ivyo bihano vyo gufatwa vyo bizofatwa muzobimenya kuko umumenyeshamakuru mugenzi wanyu muzoba mwumva yahagaritswe iminsi itanu bitonugwa nukwa uzoba yahagaritswe amezi atandatu canke yirukanywe muzobimenya. Kandi rero twebwe izo ngingo tuzozifata turaze gusa amategeko ka Chambre de Commerce et d'Industrie du Burundi turaze rero n'amategeko y'ukumenyesha amakuru atandukanye. Hariho nk'ayandi makosa yakozwe n'ubu tutaratora hirya nkuru n'amatwasubira n'ibindi navyo byo gutohoza. Abakozi bambwiye ejo mu nama terega inkuru CNS yakoreye ni information brute tutarayitosora ati twasanze bayifise. Ivyo byose n'amakosa murazi la divulgation mu gifaransa du secret professionnel n'irindi kosa riri ukwaryo.
Twabajije nshimira Imana n'ibi bihano vya CNS vyakurikije amategeko n'icatumye runa narongoye rwahora rureka radio yarwo ikavuga amakuru ya politike.
Jewe novuga nti uravye ikosa ryakozwe hari kosa ngo ryigeze gukorwa ngaha mu 2011 muri ico gihe barahamagaye abajejwe radio barisigura hanyuma baragira ikigongo. Jewe simvugira ubwo rwego mugabo kuri ubu iyo bambaza cane cane ko radio CSIB FM police atari radio yigenga nk'izindi nari kuvuga ni reka dutohoze twumve ingene byagenze mupfume mutwemerera duhane umukozi ahuye n'iryo kosa.
Emedi Vina niyo kwizigirwa icegera c'umukuru wa CNC yabwirije ujya Amerika kuri telefone ko igihe CSIB yiturwa rwego ruzokwiga ico kibazo mu nama ya bose nk'uko bisanzwe bigenda. Ku munsi wa kane w'indwi heze ico kigo cafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo c'amezi atatu radio CSIB FM Plus kubera intangamarara yavuze ku bijanye n'ubwicanyi bwakorewe abarundi bikamanyora muri Congo kuwa 15 ukwezi kw'icyenda guheze. Radio Bonesha FM, RPA na Radio Television Renaissance nazo zatwe uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.